Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
You cannot say one thing to the international community and a different thing to the people of Burundi. Crazy, hateful speech needs to stop.
Uyu ni Tom Malinowski, ministri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arangije urugendo yagiriraga mu Burundi. Aravuga ati, ntiwabwira amahanga ibi, noneho ngo uhindukire ubwira Abarundi ibitandukanye nabyo, imvugo mbi zikwiye guhagarara. N'umwanya w'amakuru rero yo mu Burundi. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ushinzwe uburenganzira bwa muntu, demokarasi n'umurimo, Tom Malinowski, yaraye ashoje uruzinduko yagiriraga mu Burundi. Arurangije yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru, n'umunyamakuru wacu Eloge Wilika neza yarahari.
Tom Malinowski yavuze ko mu bijyanye n'agateka kazi na muntu atanu mwe yodeha ko ibintu byifashe nabi cyane mu Burundi. Yatanze turorero tw'abantu banyuruzwa bakaburwa irengero, abakubagurwa, abafungiwe mu mabohero azwi n'ayatazwi mu buryo budatomoye, hamwe n'abafungirwa ubusa bitwa abagwanyi canke abafatanya n'abashatse guhika ubutegetsi, kandi akenshi baba ari abantu bashikirije ivyiyumviro vyabo gusa canke bakazira ko bashigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Yatanze akarorero ko witwa Alfredo Bemugen nzi azwi ku izina rya Kigingi, umuhanzi atwenza abantu komedie mu Gifaransa, aherutse gufungwa n'iperereza yagirizwa ko yiganye president Nkurunziza akanabishira ku buhinga bwa none. Icegera cy'umunyamabanga wa Amerika arabivye agateka kazi na muntu, demokarasi n'akazi, yagiriza Leta y'u Burundi kwivuga indimi zibiri.
You cannot say one thing to the international community and a different thing to the people of Burundi, so it does not work to say to us that they support.
Nshobora kubwira ikintu amakungu munyumuka igihushana Abarundi, rero ntibishoboka kutubwira ngo barashigikiye ibiganiro bidakumira, hanyuma amatangazo y'umugambo uri ku butegetsi bakavuga ko amakungu afatikanije na Katolika, ibinyamakuru, amashyirahamwe yigenga kugira ngo batembagaze ubutegetsi. Ntushobora kuvuga ko abantu bose bakugwanya, ibi ntibikora kandi ntibishikana ku biganiro bibyara ikintu kizima. Ibyo bavuga naho bobishikiriza mu Kirundi turuhira kubimenya. Kwiyamiriza abantu bose abatavuga rumwe na Leta Katolika, ibihugu bimwe bimwe, amashirahamwe yigenga, uvuga ko ari abansi b'Abarundi, nta biganiro by'ukuri bizodushikanako. Iryo bara ry'imvugo z'urwanko ritegerezwa guhagarara.
Crazy hateful speech needs to stop.
Malinowski yavuze ko amakungu atifuza na gato ko hosubira kuba amahano mu Burundi nk'ayabaye muri kahise, kuko bishobora kugira ingaruka mbi ku karere kose. Nayo Leta y'u Burundi ngo ntiyarikwiye gukwega amaguru mu biganiro biyihuza n'abatavuga rumwe nayo bihagarikiwe n'akarere ka Yase, kuko ingorane zose zigarukako.
Sometimes it seems to us that
rimwe na rimwe Leta yibaza kuri kiratesha umwanya amakungu, ariko by'ukuri niri kiratakaza umwanya wayo. Ehe, ubumwe bwa Buraya bwayimye amafaranga ikoresha n'aya misomo, ubutunzi busubira inyuma ku munsi ku munsi, amatagisi n'amakori ni uko nyene. Mbega Leta izobandanya ikora gute? Izohemba abajejwe umutekano gute? Ibi ni ibibazo atari mikino Leta itegerezwa guhangana navyo. Namba Leta yibaza kwihagaze neza nk'uko hari ababivuga ni ukwihenda, kandi ibihano bisugereza Leta ngo yemere ibiganiro bidakumira bigiye kwiyongera. Abajijwe ku bijanye n'ibinogo vyahambwemo abantu benshi aho Leta n'abayigwanya bagirizanya kumwe ari we yabikoze, Tom Malinowski yavuze ko abahinga mva makungu ari we bazoca urubanza.
If the government believes that the mass graves
niba Leta yizera ko ibinogo vyahambwemo abantu benshi vyimbwe n'abayigwanya, ni kuki none itevya umuzo w'abahinga mva makungu bigenga? Niba Leta vy'ukuri izi ko yera, ikwiye kureka abo bahinga bakaza mu gihugu. Leta niyabivuga ukuri bazobibwira isi yose ko ataruhara yagize. Mu rugendo rwiwe, Tom Malinowski yabonanye n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu, abarongoye umugwi w'igihugu w'ibiganiro hagati y'Abarundi CNDD, abaserukira ibisata vya ONU n'umwe bwa Afrika hamwe n'abandi. Ibaye rya kabiri mu kiringo c'umwaka agendera Uburundi. Iyo ntumwa ya Amerika yasezeranye ku igihugu ciwe kizobandanya gifasha Burundi mu bisata vy'indero n'amagara y'abantu na cane cane kwa benshi mu babikoramwo bahunze igihugu. Mugabo yamenyesheje ko abategetsi b'Abarundi bakwiye gutahura ko ari bo bategerezwa gutorera umuti ibibazo vy'abanyagihugu imbere y'uko amakunga bafasha. Eroje uri kaneza Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Hagati aho, inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yo yari yiyemeje umwanzuro wo kohereza umutwe w'abapolisi ba Loni mu Burundi, umwanzuro wateguwe n'u Bufaransa. Edi Rwema araduha ibindi bisobanuro.
Uwo mwanzuro watowe n'abagize ako kanama bose wahaye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon iminsi 15 kuba yabahaye igisubizo kuri icyo cyemezo nyuma yo kuvugana na guverinoma y'u Burundi. Ambasaderi François Delattre w'Ubufaransa yavuze ko uyu mwanzuro ari intambwe ya mbere yo gufasha kongerera ubushobozi umuryango w'abibumbye mu Burundi. Ibyo ngo bizatuma barushaho gukurikiranira hafi uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu no kumenya amakuru nyayo kubibera mu Burundi. Icyakora uwo mwanzuro ntuvuga umubare w'abapolisi ba Loni bazoherezwa mu Burundi. Muri iki cyumweru uwungirije intumwa y'Uburusiya muri Loni Peter Ilchev yavuze ko umubare w'abapolisi bazoherezwa mu Burundi ushobora kutarenga ijana, ko kandi bashobora kuzaba batitwaje intwaro. Mbere y'uko uwo mwanzuro utorwa, intumwa y'u Burundi i New York mu muryango w'abibumbye Albert Shingiro yabwiye Ijwi rya Amerika ko biteze umubare w'abapolisi uri hagati ya 20 na 30. Ubwo uwo mwanzuro wari umaze gutorwa, ambasaderi Shingiro yashimangiye ko Uburundi butazigera bwemera ingabo zitwaje imbunda mu gihugu, kandi ko icyemezo kigomba gufatwa nyuma y'ubwumvikane hagati y'Uburundi n'umuryango w'abibumbye. Umwanzuro watowe kuri uyu wa gatanu unavuga ko uzafatira ibihano abagerageza guhungabanya umutekano no kubangamira imigambi yo gushakira umuti ibibazo biri mu Burundi, baba bari mu Burundi cyangwa hanze yabwo. Biteganyijwe ko intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni Jamal Benomar asubira mu Burundi mu cyumweru gitaha kugirana ibiganiro n'abayobozi batandukanye b'icyo gihugu. Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350, kilohertz 9815, no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460, no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, abatatwumva mu Burundi nk'uko babitubwiye kare, mushobora kubyumva rero ku mirongo migufi nk'uko mumaze kubyumva. Musitaneri wa komine Kirundo ejo yakoresheje inama y'umutekano muri karitsiye ya Nyange Bushaza, aho Major Venuste Nkurikiye icagera cy'umukuru w'inkambi y'abasirikare ya Kirundo yatezwe igico mu ijoro ry'ejo bundi kwa kane, igico cyahitanye umwe mu basirikare be bamurinda. Jean Bosco Ndarurenze yakurikiye inama ya musitaneri.
Ikibazo cy'umutekano nico cyonyene cyahagurukije musitaneri wa komine Kirundo kimushikana muri karitsiye ya Nyange Bushaza mu gisagara cha Kirundo, inyuma yaho muri iyo karitsiye hiciwe ku munsi wa gatatu umusirikare yarashwe acunze icegera cy'umukuru w'ikambi ya Kirundo. Stani Misago arongoye komine ya Kirundo.
Navuze ko hari kuba hariho byinshi tuyaga mugaho no munsi tuyaje kukijanye n'amahoro n'umutekano gusa, ingene ko kwifata ngene byogenda kugira ngo ntihagire usubira kuduca mu gyahumye badukuremwe umwe canke wudi canke n'uyundi. Tuve hasi twirarire, hagize umuntu aza ngaha ku mutumba mumenye yuko hariho umuntu atarasanzwe ariho ngaha ku mutumba. Hariho igitabo kiri ngaha ku mutumba nk'uko kiri ku mitumba yose igize komine ya Kirundo cyandikwamo uyo muntu wese aje ngaha ku mutumba, nako umuntu yoza ngo amari iminsi ibiri ngaha ku mutumba, iyo ya makomite ajejwe amahoro n'umutekano ku mutumba urikiyemo bose ariko arakora iyo nkozi y'ikiringe itamenyekanye
umukenyeza agira ati nyabuna abakoze ayo mabi ntibabaronderereye kure yaho tubaye
muri nyange bushatse nta mutekano wa rugigere hungabana nta muntu yarabwikirwe hani wacu murarabe neza mwikariti yuko mucungere neza mwikariti yuko nta wavuye hariya hijya ngo aze guhungabanya twe twaraye tutaryamye hejuru y'izo nkoho nukuri mwitonde murabe neza muduha amahoro kabisa twe turabakene tujya turushe twebwe tujya turushe tujya duciyingero n'ikiriyingero zijya zavuze n'ubugari ntarabusonga ngo ndabuge
hari hasanzwe harafashwe n'izindi ngingo zijanye n'umutekano mu gisagara cya Kirundo nko kubijanye n'amasaha abantu bogeza ko mu guterama iruhande y'izo ngingo Mustanteri akaba yarashikirije iyindi yaraye yongeweko
nagomba ndababwire n'izindi ngingo zafashwe umuntu wese wa muri gisagara cya Kirundo afisa matara ategereza gushira matara hirembo n'ukuvuga ku nzu imbere kugira ngo abajejwe umutekano hagize agaca mwakanakariya cyane wewe uri ngaho mu nzi wawe ubonesha imbere y'inzi wawe n'inyuma wawe urashobora gukura irido kwidirisha ukabona umugizi wa nabe ari kagana iwawe biramanitse guhera uno munsi twabahaye gushikana ku wa mbere
umukenyezi nawe ati nyabuna gushiraho amatara imbere y'amazu ntibihagije
cyeko ikintu cy'umutekano tubona naho mwavuze ngo ayo matara amatara ntashobora gukura ikintu mu bantu mwe murajejwe umutekano mwe muserukira igihugu naho muri ko muravuga ngo abantu bakure hari gihe nibigwanisha usanga bitunze abantu batabishitiye ububasha sinzi yuko mwotangura kujya murabiraba mukashaka kuraba ngene abantu bameze bayifitiye uburenganzira mukabirondeza mu banyagihugu ibigwanisha abafite ibigwanisho bakabitanga sinzi yuko icyo cyoshoboka hanyuma abo bajejwe umutekano nabo bobo bomenye ingene babigumana bonyene hama ingorane zashika mukamenya naho mubironderera tugira amahoro
Mustanteri wa komine Kirundo ati uruhara rw'abanyagihugu n'intangere mu gukura ibigwanisho mu banyagihugu babitunze batayifitiye uruhusha
biragaragara yuko hari abantu bagifise ibigwanisho batarabyakwa aribyo biba bishobora kuba biri kubirahunga abanyamahoro n'umuteka kugira ngo rero ibyo bintu bihere nituvibuzimu tujibuntu twebwe nyene twubahuke tuvugisha ukuri tudome kurutoke uwo wese mubona mwikeka mumaze kubona yobagenda n'icyo kigwanisho atagifitiye uburenganzira
tubamenyeshe ko umusirikare yishwe agize umuntu wa kabiri agandaguwe hakoreshejwe ikigwanisho gikira umuriro mu gisagara cya Kirundo mu kiringo cy'ukwezi kumwe n'igice gusa mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
hagataho ibihe uburundi burimwo bifite ingaruka ku ruhongore kama no kuvuga pariki y'igihugu ya Ruvubu kandi byagabanije n'abamukera rugendo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana yasuye iyi uru ruhongore kama parike nasional ya Ruvubu
dushitse ku muremera wa Kigamba mu ntara ya Cankuzo ahari biro vy'abayobozi b'uruhongore kama rw'igihugu rwa Ruvubu Evariste Buvyiruke icegera curongoye parike ya Ruvubu yatanguye dutembereza muri iryo shamba atwereka ubutunzi burimwo bwahora buhurumbirwa n'ingenzi zikunda kuratira ijisho
etya rero ni ndonyo urabona ko ari mu utari moto zirarenga 30 aya ntaho ziroye ubuye nyine cyatu zisanga aho ziragatse ije na tubonye n'impongo irikira duga ngirya doza rimwe
impongo ikunda kwigendana
kenshi sizigendana ari zibiri mugaye impongo zamazigenda ari zibiri kana gapfiza nako gasuduhembe
uze ko zibana ikigabo n'ikigure iya iyo zivyaye
niyo zivyaye akamaze gukura nako kaja mu yindi kugira kandi ntuzi yindi family none muryango nako ikako tutabibuze tubise byinshi nabavye aho birisha ya nako ari amasaha atari meza yikuraba ibikoko tuba twazindutse imbogo ubu aho zirize ziraryamye kubera izuba
zisubira kuja hagaragara cyane
zimaze guhumba canke nkuba imvura yogwa zose ziva hasi
mbega mutwibutsa ibikoko mufise hano muri no park ya Ruvubu
duhereye kubirisha aribyo dufise cyane kubera ishyamba ry'urusakenkanya riba mu bikoko birisha hari imvubu ziba hariya mu ruvubu kabimbogo akabindonye zijya naberetse hajya akabimpongo akabinzobe akaba isasu tutabonye akaba mu rero ni inkwavu aho twanagiye mu birisha hari byo bindi byitwa ingurube n'ingiri ibikoko bijya byose nabyo ni twashobye kubibona mugabo biba mu bibira hari hasi hari amazi ikindi nuko hari ibikoko by'ibindi by'inyama ahantu bavuga ingwe tutashobye kubona kuko twagiye ziba hakaba imbwebwe hakaba ivyuya hakaba ibikara n'ibindi n'utundi dukoko twinshi tw'inyama kubiraba ubwoko bw'inguge dufise ubwoko bune inkoto hakaba inkima hakabamo ivyondi hakabamo n'inkende zi dusanze utu hari ubwoko bushika amajana na 12 bw'inyoni hakaba hari inyoni zisanzwe zibaha hakaba n'izindi rero ziza mu bihe bimwe biva iburaya biva mu zindi ntara za Afurika zigaca hano mugabo ubwo tumaze guharura tumaze kubaca n'ubwoko ijana amajana na 12 mu ruzi ruvubu hajya harimo amafi ubwoko 14
baba ingenzi ziracanza gutemberera ino parke
muri ino minsi turafise turabona yuko hari Bujumbura hari umutekano muke ibiko abaza gutembera nta bariho Bujumbura hari bivugwa ko ata mutekano hari ntituronka namba
bica bigira ingaruka mbi ku mwitunganywa ry'ibikorwa hano
yego bibi amafaranga twahora twinjiza mu bisanzwe agaruka guteza imbere iyi parike ngabo nkubataza ni ingorane ku bintu bimwe byo gutunganya bya menajima by'iki ntibiba kuko ubutunzi atabuhari
menajiki
kenshi usanga ari ibintu by'amabarabara
amabarabara
utubarabara tw'imigenderanire aha mu ishyamba ugasanga tukadufasha ku bintu bya patrouille tukadufasha ku bintu bya tourisme nyene ibyo rero mba nk'ubu ntibishoboka gukata amafaranga yinjine
amafaranga asabwa ushaka kuratira ijisho muri iyo parke ni 5,000 ku murundi n'ibihumbi 10 ku munyamahanga muri parke nationale ya Ruvubu Fide d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Kaze muviriza igikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi Ugomba kubone gwaho canke waruzanye no kumufasha kumuzimana
nawe nzimana tari jewe yake
umusi
yano yatombe yuwanje yo nzomba nyingenda
mwaki mbega ndewe ariko hari umusi numwe ndaza ngo ngende ntaje ko baramutse
uza ko turamutse
none
ngo watanguye nga
n'ibyo se ariko gandebere no banza guca imbere y'irembo bambona hanyuma nkagaruka kubaramutsa mu nyoni Mbega ndebere wowe ntuzoheba ngo uhinduke n'ubu naho ubona rutaha impfubyi n'umupfakazi n'ukuri
Mbega nyine zogenda ryane ibyari byo byose
zogenda
uhamiye rubinata abo bana
Mufaso aho rero ngo waratanguye bya bintu byo kudutyoza ubwiye twumva ingena gufata ndebe ahubwo ga ndebe sinzova nga ntabonye ko kijya kivi yaguze cyanditswe muri komine ngo abike impapuro zemezwe n'amategeko
ariko wamuga kuri
ndiga
hajye wavuye hari yaho sije mitanga amategeko
oya nta amategeko ari karatanga ariko avugisha ukuri Wowe sa mafaranga ndiri. Mbega uyo mubana mwiza mufitaniye urazi kuzokwamaho. Canke muho muzokwamaho.
Yacho wa mugore kwa wivanga mu bitakuri.
Ubuze ngo ntimuraraga ndebe. Mbega we muri no rugo uhamurusha mwiki. Ne.
Yo Wewe na mana kuki. Je uyo mubeni hati kwa rongo na mieni wa.
Ego da.
Atuweza kuhi chuma kina kicho ya mbisi.
Ichu wa hilo bagi huti hae ndebele mgana wa mamu. Mumbari lewe hongi lako mwoseri mge. Yoku mviriza. Aho gandewele, atari ibiju gira nghangana. Ni umvako kwa ndikishi gyo tongo wagu ze wikenewe.
Mimbari lewe wikenewe.
Ehe.
Ura gendo wikenda ewe kwa mkina
hivyo. Rega ndewele, ahamo gyobu harihawa anuwi mbuka kuri. Kandi baboni ibintu iyo bipa niyo bipa. Ugira ngo wase kumufasha gandebere. Abandi ntibazobimufashamwo.
Ivete, so. Nusubira gufyura umunwa kandi naye nakubwiye ingene uzojura bigenze.
No no we, ko tutiga mu ishuri imwe, wumva twokwamana gute.
Ugira umbwire rero ko wanyuzwe nabo mwigana
ko yasaba twigana kuko ntaco bandusha. Baje abahungu wo mu 9 ni bo bantegereye nje kukuraba.
Bakugize iki ko mbona wigiriwe? Bakuriye ibintu.
Sino bisubiramo nchuti yanje ivyo bambiye. Mugabo nibijya bihungu menga ntibigira indero. Reka gutwengawe doyi.
Reka ntwenge nufuri. Nimba babajwe nabijya bavuga vyovyo. Uracababaye nukuri. Uranakumbura ubereke ko atacyo bikubwiye. Ahandi ho bazokubarira nibiruta bijya.
Jewe nibasubira kujya barambira ibitera so ni nkibiraho. Yo nzoca ndabarega babakora amanota.
Wa muko, nisubizi uri kwiye nukuri. Kuko boce baguhana hanuka bururega nureka.
Uti?
No bazi. Twese nibabitubye ariko tugapfa kwihorera.
Yo, wowe rero warabimenyere.
Erega Ivete naho wabikubwira ntacyo uri kurakura. Ntona kutanguye kugira amataye y'inkundo uko gusugora ujipo gwa rwa uniform asonesheje rurerure.
None kunyuzura abampori no jipo. Oh, ndacago. Kuko iyo ofise nzokuranye irutiye mu burebure.
Bashaka kujura bereke ivyo bijambe vyawe. Ehe, nukujurambara nyene uduhuzu tugezweho. Kandi kujya kwa mutahana na musaza wa gidu bivemo.
Nidutahane? Bega sidze, yobwira mama ngo yansize he. Cyane nanje ndamutanze no vuga ngo ndamusize.
Uracara umwana kwe.
Yego ndacara umwana nta.
Nukujura mwikura ko buhoro buhoro.
Uti
uze muri grupi y'abandi bakobwa tugucira umugani.
Umugani? Yebwe munchira. Atari babanciriye mu ishuri.
Umvuga mbere ndakubarire. Uzorondera amafaranga.
Uti jewe ndondera amafaranga. Ndori.
Banzurindire ndakubarire. Erega senda kwa kajewe. Na amafaranga uzozana uzananye nizo ni forme zawe. Ndaje kukwereka aho tuzikira.
Ipo mama wanje. Mama yonyica.
Wishinga nyoko rero nukuri kose katakubanye. Erega Ivete ntitukiri muri vya bindi vya bamama bacu. Nukujana nibihe.
Shadori, yumvire nukuri. Nkubu mama bonye nacishije impuzi yanguriye. Yokuyumvira iki?
Ivete.
Oya.
Ugira Imana ko wacu ni wanyu dukundane. Ahandi ho nokureka ukazubara
nukuri. Nukuri ndakubwire nanje. Naha gushavuza mama wanje kuko aratwigorera cyane. Fuko natwe tutamugora.
Voilà. Mukuvuga, Mukuvuka zwakisha mu gafaransa nkuko nyene kumunyeshiro muri segonde.
Kuko ntwenza reka share.
Uko nyene.
Kandi dori je ndigiriye mfata video ku faransi.
Ego data wanje ubu turicaye turi babiri n'Imana ya gatatu. Subira mu rumwe bamwe ravuga twumva.
Nishobora kwemera ko ari uwundi mugabo aza kwinjira mu rugo rwa mwene wawe.
Umugabo. Erega bwa mundi narize ntazi wapfuye. Urya ruminata ngo agomba kwinjiza uwundi mugabo.
Nuko urumve ziza cyarakubesha byose. Ukaja nako nakazi kawe. Jewe ndabona ko ari umugabo atera sotera.
None ga mwana wa mama. Kutari mwagirije harya twari kumwe kugira ngo ikinyoma gikubitigwa hashashe.
Umusuri itsina nzomumara mazubona
none kuwa nka kubicawa nangu itongo ryandikwe nuko wabonyere era gira ryandikishe kundi mugabo
bagarikisha kundi mugabo yore mwandikisha kongere
none umva ingorane iri he ko umva giyandikisha ko simboni cyo kubuza kubicabona
Ruminata wewe nuko mutabana burya ragoye
ragoye
muri afisa manyama gasanzwe
ndebe aho tuhumvikanira Bugira ubwo rutagira umugabo nta kitarukengera. Burya rera ati hagaze ko n'imihimbiri yojera mwigenza.
Oho, nuko komba ko duhuza. Nanaho uvuga ko jirukira umugabo. Jewe si hondi.
Ndebe. Ndebe. Burenda byumvise. Wowe rero ice umufa. Uti nuko akugaya gusa nta kintu.
Ibyo ni cyane gito.
Naho kwikomine woca wemera ukaja ko bicabona itongo yaguze rikandiko
yego mugabo naho nyene no kuraba ewo yandikwa ko kuko nta mugore ukandika ku itongo
cy'umuntu mbega ubu naho rirahindutse ribaye ry'umuryango kandi ari ryo yiguriye
ukabura gutwega bose rero ryaguze ku mafaranga y'umuryango
ewe man
naho nyene cyinshi itongo cy'umuryango
ndebe ukuri rero urumuti wa amenyo nivyo wambariye ko agomba kwinjiza uwundi mugabo ndabona neza ko ari kumubeshe
daruza nkubana yuvuga byinshi
duhuze
turaho ariko uwa tugwawe
nabindi
ivyo ngaracyo biraba
urahumba sha ndakubwire urahumba nta mpfuvyi za musaza nje uzondyana ningaha tuzokerega gushikana hehe erega ndebere warabuze hero gimiti
mbego musaza uvuga jewe dupfane kwari ivyo rero genda wahuka uze dusaturito
nahukana mbega nahukana kubera iki ubu naho buryo bubangutse ntibwaje niyabona uri kuramugora nkuko numva nababanye babivuga azo telefona eme nzoca nkoroka
uraza cyankureke mugabo zanyine umenaka dahinduye ingendo
dahinduye
wabiteka nkwiye mu kwa mwene wa
to nta mateka iteka umuntu aragiye
sizopfa mvuye ngaho ngo ngiye kubicabura
urashaka ureke urashaka ureke urabe kwigitongo ritazokwandikwa
ah la c'est bon aho ni sakwe ubu ndabona ko ivyo nemereye mu standere hamwe na directeur ko biri ko biraja mu buryo bon naba kiri mu dukosa tumwe tumwe
Je crois
que
ça va. Ndagusabe udushireho ibihano kuri bajye bakoga baje barasiye. Njye mbona ari bo batubuza kwavansa bituma tudatera imbere.
Ego. Uvuze ukuri nije babuza gutera imbere vraiment. Naje narabibonye.
Ego.
Muganda kugera Francine.
Hariya
si giza gushira ibihano imbere. Nukubanza ukaraba gituma basiba. Nukuri?
Mugabo naje Gamesi.
Aho.
Ndabona ko hakeneye ikintu. Ari zo mpanuro mubaha. Mugabo bikosore vraiment kugira ngo dutere imbere.
Eka vya Kristo. Je gutere imbere nabona ko muri komunatere imbere. Nuko nyene. Nukuri komete. Ico ngomenya cucu. Nuko ibidukora muri uyu mugi wacu hutse. Atari cyo kimwe n'ivyigwa byo mwishuri. Haza mu abishaka. Bifate ko kugomba. Ntangi imbijamo.
D'accord, haza mu ushaka mugabo. Twofuma tubabakebeza ko haza mu ingwiza murongo.
Oya washaka. Ko tubona abanyeshuri bamwe bamwe bagomba kuvyidohoramo turashobora kubaramplasa n'abandi bajene batiga babikunda
ego nivyo dushimbe n'ishiza vraiment ndagishikije na kwijana nimwabona ababishaka murabwira abazi ego vraiment
mugabo gamesi muri groupe y'abakobwa mbona ko bitokunda neza nko mu ngoma
byo tugakunda ni higa Francine
France
sa
haja bakoga n'indyo ko byogenda neza Hajya bonye no bafisi mvino nyinshi
bakunda
kuvyina hajya mu mvanzo. Ya bajya narabonye nibishirira.
Yego.
Ndavyumva kuvyina ni sawa. Jewe navuga mu gutamba hari ama pa mwamwe kutize ngira ngo byo mugore.
France.
Sa?
Oya ni wihenda no kuri. Bijye hisa uwitse. Burya bakoga biwacu. Bari yumva mwakaranga.
Yego.
Jeje cyane nda gusa. Nuko kumbure batoje bararonka umwanya wo kuza mu mantseno.
Ko tudiga mu premeding rawo ronka nuko tutoja turateba gusa kugira ngo washobe gukora uduhogwa two muhira
ah okay bon ahorele ka tuta ko mura namasaha yitere mugice no wabwira cyuje nuko nezewe nize nabonye no musi nuko muratera imbere bandana
umvero meze twumvikane ko bona ko tumaze gutera imbere nutonderaho tuzatu bazivugiza imbere y'abantu batororera Ego.
Ego. Kandi turabe ko twoshira ubwo. Batunegura bakatunegura batwankuhaja naho ne bobagize ne.
Ego vraiment. Naje mbona no tumira nk'abantu bake turanga. Mura nkatumira nk'abakozi bo mwikomine nabajye ko kwishura. Bakaza kubarabira ingene bimeze. Nivyo birakenewe.
Mugabo meshe. Kijya kibazo cha uniforme ukibandanye. Kuko gutamba tutambaye disa n'ibitoka neza.
Nivyo mukwe kubemba. Nivyo vraiment. Nivyo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu turabashimiye ko mwakomeje kudukurikira mukomeze kandi mu munogerwe na radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika umugoroba mwiza mwese